Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikibazo kijanye no kubika neza umwimbu cateje mu minsi heze uruhombo runini rw'imifuko y'ibigori vyaboreye mu bubiko bw'ikigo c'umugambi anagesa mu kiganiro ku isoko c'ukuri wa gatandatu igenekezo rya gatatu kigarama mwaka 2022 twahisemwo guhijamba abanonose ibijanye n'ivyigwa vy'uburimyi kugira ngo basigure ibikenewe gukogwa vyose kugira umwimbu w'ibigori ubikwe neza kuva ucegeranywa. Kuri mikro muri kumwe na Jean Marie Ndabashinze Kaze. Kubwa banonosoye ivyigwa vy'indimo kwegeranya umwimbu ku rwego rw'igihugu bisaba vyinshi kugira ngo uwo mwimbu ubikwe neza. Engineer Eric Kabwati arasigura intambwe ya mbere ijanye no gutegura ibigori.
Kubera ko ivyo bigori biba bitavuye mu murima umwe biba byagiye biva mu barimyi batandukanye, no kuvuga ko iyo bazanye ibigori abakwiye kubaho abasanzwe bajejwe kuvyegeranya bagategura imbuga canke ikindi kibanza categuwe kugira ngo bavyegeranirizemo. Bwa mbere babanze bavyanikire ko ni bari bigori biregeranya basuka hamwe bavangavanze, hari biza bitarakwiza ubwume butegekwa kugira ngo ibigori bishobore kuja mu nzu y'ububiko. Ubwume rero butegekwa kugira ngo ibigori bishobore kuja mu nzu y'ububiko buri hagati ya 10 na 12. Asanzwe hariho amapareye apima ubwo bwume, ni ukuvuga yuko ibigori biri hejuru ya 12 mu mategeko bisanzwe bitemerewe kuja mu bubiko kuko biba bigaragaza yuko biba bikirimwo amazi. Mbere n'amakenga yuko haba hashobora kuza n'imaze kugwara bifashwe n'imungwe burya bukoko burya ibigori, naho nyene amariske menshi yuko byamaze kwandura nayo nyene ashobora kuba arimo. Aho hantu bagiye babitegurire hakabaho abakozi n'abantu basanzwe bafisemwo uburambe mu byo gutegura ibigori bakavyanikira gushasha ntibashobora kuba bishira mu masoko nyene uko bije, hama bakabigosora bagaheba bakabishira mu mifuko. Bisaba yuko babishira mu mifuko ico twita imifuko irianiro ishobora kuyifisa ubuhumekero.
Inyuma yo gutegura ibyo bigori hakurikira gutegura ikibanza bizobikwamo, ico naco coba gitegurwa gute?
Harabamwo gukora isuku ya stock, barakora indani muri stock indani bagakora na n'isuku ry'inyuma. Isuku ry'inyuma nuko hirya no hino ya stock abatama icafu n'imwe ihari hakaba hakuye neza kuyo yuko atahantu hamwe hoheva hava bwa bukoko buza gutera umwimbu umwe twita ubukoko bwa bukoko buguruka bwa bukoko umwe ubunyundo n'ubundi. Hama indani muri stoke nuko naho nyene stoke ibitunganijwe neza ibikubuye mbere bakaba nayiteyemwo n'imiti kuburyo yuko nimba hariho nk'ubundi bukoko bwa bwasigayeho kuri stoke yaheruka bukaba bwa atabukirimo bwapfuye. Hamwe hoba hariho n'ubuntu bw'ubutoboro bagasubira nyine bagahoma gushasha kuburyo yuko atabutoboro buba burimo kugira ngo ntibuheve bubika ubwo bukoko. Byahere uko bakaraba ko stoke ari stoke nyene ikwije novuga amanorme yo kubika umwimbu kuko se amahanga yose ajeje kubika umwimbu, ni ukuvuga yuko ari stoke bifise ubuhumekero bimwe bita mu gifaransa stoke iri bien aere. Abakaraba ikindi yuko ata imidite irimwo ico gihe rero ivyo zose bimaze kuba birabwe bakabona yuko byuzuye haca habamwo rero gutunganya stoke bashize mu cyo twita repalete bazishiramo ku buryo yuko hagati ya muri stoke haba harimo n'amaranje ku buryo yuko umuntu ashobora kuzunguruka ata kibazo kandi kugiye ko nizo palete zitegera uruhome kuko murazi ku ruhome nago nyene ashobora kuba hajemo nk'amazi mu ruhome gaca imifuko yegamiye uruhome canke harimo ubundi bukoko hashobora guca bitera izo ngwara. Ico gihe rero baza bagapangamo imifuko mugabo bayipanga kuri amapalete hariho amahema manini cyane basasa ko hejuru yuko bateze ko palete basasa ko n'amahema manini cyane amahema ashobora kuba yoshobora gufata imifuko umuntu yapanze ko akayifuka akayitwikira ya mifuko barayipanga ko kayipanga ko mu buryo buri tekinike ku buryo yuko naho nyine haba ubuhumekero haba byenayere hama ibyo tubihejeje ntiturindira yuko ngo turindire amezi atatu cyangwa ngo turindire yuko hagaragayemo indwara n'iriya kubera ko bya bigori biba byavuye ahantu hatandukanye tuba dusize amakenga ko hashobora kuzamo ibirimwo bwa bukoko nta butagaragaye bushobora kuba bukiri mu magi ubwo nyine tukibishyira muri stock haca haba iki gushyiramo ibinini byo twitara mu gifaransa fumigation tuba dufata aya mashitingi turadupfunga ku buryo yuko ata mwuka ushobora gusohoka icyo gihe duharura hagati y'iminsi itarenga itanu iminsi itanu iheze turasaba tugafunga tugakoresha shitingi ni ukuvuga yuko bya binini byo birayonga bikavamo gaze ya gaze rero ishikwiragira he ishikwiragira muri ya mifuko indani iyo activite icyo gihe tukagikora inyuma y'amezi atatu icyo gihe ushobora kubika ibigori n'imyaka ibiri wanashaka irenga ukabikurayo bisa nk'uko ari ibigori ahubwo bikiri bishasha.
Umugambi anagesa washizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2018 intumbero y'uwo mugambi kwari ukubika umwimbu kugira ngo ntusesagugwe mu ntumbero yo kurinda kigoyi mu gihugu. Ni ngaha duciye dusozerera kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu. Jean Marie Ndabashinze nariko ndakibashikiriza ndabahaye isango yo kuwa gatandatu uza naho ubutaha.
Cyari kiganiro ku isoko.